Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mubagenzi mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Ikiganiro ni muri Isanga. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 n'ibice 3 FM i Kigali no kuri 88 n'ibice 3 Radio FM Nshuti ya bose. Ubu ni wa mwanya rero tubashikiriza ikiganiro muri Sango. No munsi turaganira ku bigeme abakenyezi ku munsi wa gatanu, nkuko bisanzwe nivyo tuganira, ubuzima bwabo, ivyumviro vyabo. Turabahamagaye mwese mushikirize ibazo n'ivyumviro ku buzima bw'umukenyezi, ibiganiro mwifuza kumva muri uno mwaka byo bafasha mu buzima bwanyu, abarezi, abavyeyi, namwe muhamagare mushikirize ivyumviro kuvyo biganiro mubona byofasha umwigeme canke umukenyezi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Ndabahaye ikaze mwese. Tubibutse ko nimero yacu ari 1202 4419 3. Ndasubiramwo, nimero yacu ni 1202 4419 3.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mwabyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amahoro neza rero mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turongera tubaha umwanya mushikiriza ivyumviro vyanyu mu kiganiro muri Sanga, cane cane mwebwe abigeme abakenyezi. Turabahamagaye by'umwihariko muduhamagare mutubwire ibyo mwifuza ko twoganira ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 mu biganiro vyacu, cane cane mu kiganiro muri Sanga tubashikiriza buri kwa gatanu, aho dufata akanya tukaganira ku buzima bw'umwigeme, ubuzima bw'umukenyezi. Abavyeyi n'abarezi rero namwe mwese turabatumiye, muze kunganira abigeme mutubwire ibiganiro mwumva vyobafasha. Namwe mwese rero kandi muhamagare mushikirize icyo mubona ari intambanyi ku iterambere ry'ubuzima bw'umukenyezi canke umwigeme. Nongere ndabibutse telefone zacu hano kuri Radio Ijwi rya Amerika, WhatsApp yacu aho mushobora kurungika ubutumwa bugufi tukabahamagara, canke mugahamagara ko tukabona nimero zanyu tukabahamagara, ni 1202 4419 3. Ndasubiramwo, 1202 4419 3. Turasho kongera kandi mu kanya kari imbere tuganire n'umwigeme yitwa Linda Brown, aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabaturuka mu karere k'ibiyaga binini. Yarigeze gukora nk'umumenyesha makuru, washikiriza ibiganiro bitandukanye mu Burundi. Araza kutwibwira muri make, atubwire bimwe mu mpamvu abakenyezi abigeme badaseruka cyane, cyane cyane nk'uko mbere ya nakino kiganiro twarabonye mu bindi biganiro byinshi cyane, aho abakenyezi n'abigeme badaseruka, ugasanga ibiganiro byose ntibahamagara, ntibashikiriza ibyumviro byabo, mbe ni kuki. Cyo kibazo rero turacyumvira cyane hano ku iradijwe rya Amerika impamvu arabasore arabagabo bonyine bahamagara ngo bashikirize ivyumviro kandi tuzi neza yuko abakenyezi nabigeme bahamagarirwa kuja mu nzego zitandukanye z'igihugu inzego z'ubuyobozi mu bisata bitandukanye mu nzego zitandukanye ariko iyo bahamagawe gushikiriza ivyumviro ugasanga ni ikintu kigoye ugasanga ni ikintu kitaboroheye mbe ni kuki uno musi rero turizera ko abakenyezi abigeme muza kuduhamagara mudushikirize ivyumviro vyanyu kuri iki kibazo turizera rero ko tutaza kuronka abahungu abagabo bonyene bahamagara bavuga kuri iki kibazo ariko mwebwe abakobwa aho muri hose mutwumva muhamagare mushikirize ivyumviro vyanyu kubiganiro dushikiriza mushikirize ivyumviro vyanyu kubiganiro vyo bafasha ibiganiro mubona twokongera ko hano kwiradijwe rya Amerika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Reka rero twakire ku murongo Linda Brown turaza kuganira nawe kanya gato kumbure ashobora kuguma ku murongo umwanya wose kugira ngo ashikirize ivyumviro vyiwe kubijanye n'iki kibazo cy'abigemeye n'abakenyezi. Linda Brown ndakuhaye ikaze mu kiganiro muri sangacu uyu munsi urahora komeye.
Ndaho ndakomeye murakoze kuntumira.
Yego. Linda Brown wowe nza ukatwibwira gato akazina kawe ni Linda Brown mugabo tubongere twibwire cyane cyane ku mwuga wakoze mu Burundi ugushikiriza ibiganiro twibwire muri make Linda Brown ninde?
Linda Brown n'umwigeme umunyafrika kandi ndishimiye. Akaba yarize kuri Hope Africa University muri psychotherapy sinzi ko nabivuga mu Kirundi. Linda Brown akaba yari umunyamakuru yakora ibiganiro bitandukanye kuri radio imwe yo mu Burundi. Icyo kiza ibiganiro byari ibiganiro bine nakora mu ndimi zitandukanye zine zitandukanye zitatu ikirundi igiswahili igifaransa n'icyongereza indimi zine nkaba barantumira mu biganiro bitandukanye kugira ngo umukobwa ko abakobwa nabo bashoboye kuvuga. Nakunda kuja mu kiganiro cya tube class cyabera kuri Bonesha ku byerekeye urwaruka inkumi ukuntu bashaka kwifata yahama nkaba narimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva 2014 nongaha ikiganiro nkora kuri radio imwe yo muri state mbamo Lexington Community Radio. Nkaba nkora ikiganiro ku byerekeye Afurika kugira ngo nereke ubwiza Afurika ifise ubwiza ibihugu bitandukanye za Afurika bifise.
Urakoze cyane gose Linda Brown ndumva ko uri umwigeme cy'ubwenge bwinshi cyane yateye imbere uzi indimi zine zose warakoze umwuga wa muri Afurika warabandanyije na ukora ushitse hano muri Amerika n'ikintu kidasanzwe n'ikintu gihambaye none. Linda Brown izo ndimi wazize bigenze gute kirundi giswahili igifaransa icyongereza hari ikintu cyagutuma wiga izo ndimi zose icyarimwe wabona yuko ari byo wari gukoresha mu mwuga wawe canke tubwire muri make ingene watangiye kwiga izo ndimi zose?
Nk'icyongereza nacitse mu nyuma nacitse ngeze mu mashuri yisumbuye muri secondaire hamwe numva ikiganiro kimwe numva kuri Bonesha icyo gihe yitwa Mwizero bagira indirimbo z'icyongereza bakazisigura mu gifaransa bica bintuma nshaka kwiga icyongereza nshaka kukimenya ndacyigisha nacyigishije mu nzira zitwenyeje ko nari abafilime y'igihinde ari afite sotitraje y'icyongereza nkafite na dictionnaire y'icyongereza n'igifaransa niko ndacyize hama igifaransa igiswahili n'ikirundi ndavuga n'ikinyarwanda by the way nakunze ndabivuga muhira nakunze izo ndimi zihari zategwa n'umuntu ndiko ndavugana na anashaka ko ndikumvugana n'igiswahili n'uyu unye hamba nahindukira ntavugana n'undi kirundi n'igifaransa igifaransa na kimwe natigishijwe n'abazeyi kubera ko ndibuka ntaratangura ishuri ntaratangura gardien mama wanjye aranyigisha kwandika izina ryanje yaranyigisha indome alphabet français nari natangwa ishuri nzi kwandika no prénom yanjye kuko yaguma anyigisha andika aguma ndikita andika elo andika ndako ntango ishuri ndi ndabizi hama mu nyuma biza kumfasha kubera ko naca ntangura ibintu byo gukina amafilime wadusanga utegereza kuca mu bindi bihugu batavuga igiswinami batavuga ikirundi bavuga icyongereza nko muri Tanzania cyangwa igiswahili ugasanga biramfashije
donc rero urizera ko kumbure uzoba umusuperstar hano muri Amerika turabyize ni byiza cyane kugira ibyo byizigiro none Linda uvuga ko wateramije ibiganiro bitandukanye mu Burundi waranabiteramije wongiro nabibamwo iki kibazo cuko abigeme badahamagara ngo bashikirize ivyumviro vyabo warakibona nabo kuko ndiko ndateramisha ibiganiro hano imyaka n'imyaka abakenyezi abakobwa ntibahamagara ngo bashikirize ibyo byumviro ico kibazo warakibonye wasanze ari kubera iki
nze narakibona kandi kenshi nze nibaza ko dufate nk'urugero hari ikiganiro nakora nko ku wa mbere cyitwa kanjenje kwaba guhamagara tuvuge nta mukunzi ufite ugacuvuga tugenda kenda umukunzi ameze uko n'ukuri zanje nije kenshi wasanga ari abahungu aribo bahamagara abakobwa ni bake bahamagara
ni kuki
ariko ugasa
gutinya kwishyira imbere
icya mbere ari umuco kuko twakuze mu bihugu bya Afurika byinshi tubwibwa ko umuhungu ari washoboye umuhungu niwe ategereza guseruka umukobwa wo ategereza kuguma muri nyuma umukobwa we ntuvuge naho ufite icyo uvuga ceceka izi wawe ntibaza ko byaba bihambaye cyane kuruta iz'umuhungu umuhungu niwe akomeye nibaza ko ari iyo konsepti twakuriyemo batubwira umuhungu niwe nyawe ibuka ko na kera abahungu nibo baja ku ishuri kuko aribo aribo bavuga nibo bazorondera wowe uzoja ku ishuri hamuzorongo gutoja ku wundi muryango na kimwe utozana mu muryango wawe so nibaza ko ari iyo ariyo mpamvu ari culture hama ibihe biranahinduka ariko tugumana kwa kundi twakuze kuko sababyeyi benshi kugira ko ikino giye babereka abana ko bose bangana kenshi usanga imfura ari umukobwa umuherereza n'umuhungu ku muhungu ugasanga aribo bahaye responsabilite nyinshi kuruta umukobwa amuruta nk'imyaka icumi kubera iki ngo ni umuhungu puto ugasanga nta umukobwa aciye ubwenge ashobora gukora ibyo zose umuhungu ashoboye gukora ashobora no gukora kuruta ibyo umuhungu ashoboye gukora agakora ka kantu k'umuco niko novuga umuhungu niwe ategerezwa kugira ibi umuhungu ategerezwa kuja imbere
reka mvuge nkuko bahora bavuga kenshi muri iyi minsi ibaze nawe none Galinda mwakora iki kugira ngo mugwanye ico kintu canke mwankuhaje mutere intege abo bigeme ngo bashobore guparticipa bashobore kuja muri ivyo biganiro canke bagire ico bashikirije muri ivyo biganiro bitandukanye
nze narabaha example imwe nimba je nshoboye kubikora kuko utabikora izo fise jewe nawe nizo fise uravuga ndavuga icyo nshobora gukora nashobora kubikora kuko ndashaka kumvira ko kuko iyumvira ko bijyanye ari iza bakana katari iz'iwawe ni igiki bajya bakana kabafise kurusha wowe ni igiki ubona ko boba bafise de plus kirenze ko cyane nuzenya ikintu bakirenze kuruta icyo wowe ufise kuko wibaza ko udashoboye gukora ibyo udashoboye gukora ndi umukobwa kuko wibaza ko udashoboye gukora nk'ibyo ushoboye gukora cyangwa ukanandenza
ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko umwigeme birakenewe ko icyumviro cyiwe giseruka kugira ngo ibibazo ashobora gucamo biro bitorege umuti n'uwo mukenyezi nyine mugenzi wiwe cyangwa uwo mwigeme ashobora kuba afise inyishu kumbure ziruta izo umugabo cyangwa umusore yoshikiriza kuri iki kibazo rero turifuza ko kuri uno munsi kumbure turaronka abakenyezi abigeme bahamagare bashikirize ibyumviro byabo ku bibazo biranga abigeme n'abakenyezi bongere batubwire ibyo bifuza kumva ibiganiro bifuza kumva muri uno mwaka wa 2017 kumbure hari ibiganiro byinshi bifuza kukumva bifuza guparticipa nkuko wavuze ariko akenshi ugasanga ntibabibonye nk'ikiganiro wavuze kanjenje tube class nibindi wateramishije nibihe ubona mbere yuko tuja ku murongo ngo tubaze abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo bico biyumvira nibihe ubona bibatuma bagira nako kajwi nako ka niyo ntege y'uguhamagara ngo bashikirize icyumviro chanque nibihe bigani wasanze bakunda cyane kurusha ibindi
kesi nasanga ibiganiro bakunda niyo numvirije n'amaradio nasanga ibiganiro musanga ari za biganiro babaza ibibazo bisanzwe kugira ngo atsindire agashimwe gushimwe utandukanye ariko hageze ku bintu novuga biri très sérieux bikomeye cyane ntibahamagara baca baba ntibanirumve ko ntibanyumve
ntibumve icyumviro cyanje
ya nibanyumve nyine kwikwegera mama ariko iyo abonye undi mukobwa ariko ari exprime karavuga ashinze amanga acavuga wawe none ubigenza ugasanga umwana akubazize ubigenza gute nyigisha nanje kujya ubwira ujya anya nace nzana abagenzi biyohewe ngo shanda kwereke ingo arashobora kwereka ukuntu kenshi benshi usanga bitwaza ngo n'amasoni ni atatwe kuzatarasabasoni ariko iyo hageze kuvuga ikiri mu mutima wawe guserura akari indani iwawe ntibiraba ngo utegetswe kuba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa kuko ufise ijwi nawe nimba waravutse urabaho nuko ufise icyo uvuga ufise icyo uterera mu isi ucecetse wibaza ko icyo icyumviro cyawe cyomenyekana gute
cyane rwose mbere ko tujya ku murongo
cyo kizizi igihugu cyangwa cyo kizizi isi
mbere ko tujya ku murongo kandi nkuko nabivuze mbere iki ni ikiganiro cy'ijambo abanywanyi biradije urya Amerika nabo nyine tubaha akanya ibiganiro twateramije hano nkanje nivugiye kuri jewe hari ibiganiro byinshi cyane gose byerekeye ubuzima bw'umwigeme twateramije byinshi cyane harimo kumbure ntanza karorero ubutinyanka n'ikintu kiraba ubuzima bw'umwigeme ariko ugasanga nta numwe ahamagaye mbega ni kuki abakenyezi abigeme rero muri komora twumva mwese aho muri hose muhamagare mushikirize ibihe biganiro bindi mwifuza ko tubashikiriza nibihe bindi biganiro biraba ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mubona twoteramisha hano kuri radio ya Amerika munatubwire n'impamvu zimwe zibatuma mudashikiriza icyumviro uretse amasoni nkuko Linda bivuze radio ya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano turi mu kiganiro muri isanga muri kumwe na Ariane Itangishaka tuko turaganira na Linda Brown ku kibazo c'abakenyezi n'abigeme muri uyu mwaka wa 2017 hoko gwiki mu guteza imbere no gutsimbataza amagara n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme
Tiebose nzangwe no kukubira ho ibyo wakoze mbyibuka nzangwe no kukubira ko ngukunda wowe Yesu nzangwe no kugutura ho aya maturo nzangwe no kuguha izindirimbo ndirimba yeah.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Ikiganiro ni muri sanga uno munsi ni ku munsi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'umwigeme umukenyezi amagara yiwe n'ibimuranga byose. Twatumiye umutumire wacu kuri uno munsi ku murongo ni Linda Brown. Linda Brown no mu umwigeme yabaye mu karere k'ibiyaga binini akaba avuga ikirundi, giswahili, gifaransa, icyongereza, yakaba yarateramije ibiganiro bitandukanye mu Burundi mu bumenyeshamakuru yakoze muri cyo mu Burundi, akaba ariko aradufasha kwihweza iki kibazo cyo abakenyezi n'abigeme badaseruka n'impamvu. Turiko turabaza kandi ibiganiro n'amakuru atandukanye twoshikiriza yerekeye abigeme abakenyezi ubuzima bwabo muri uyu mwaka w'2017. Tuje ku murongo tubaze abanyonyi biradijwe rya Amerika uko babona iki kibazo. Turi kumwe na Bigirimana ku murongo, muratwumva?
Ndabumva, murakomeye?
Turakomeye neza.
Turakomeye neza.
Duhamagaye urihe, ugabanye iradiyo yawe gato?
Oya, ntagihari ngira na marezo.
Birashoboka.
Birashoboka.
Uduhamagaye urihe, Bigirimana?
Ubu ndi Bujumbura mvuka mu Kayanza.
Ikibazo cyane cyumvira.
Twese. Kuri jewe.
Amajwi ari karagaruka ariko hari ukuntu wo guhagarara handi hantu cyane ugabanye. Nimva ko ari radio iri inyuma yawe cyangwa sinzi.
Oya, nta gihari ngira nibirere nta gihari.
Kumbure barakugarura ku murongo.
Sawa, ariko rero na jewe
reka tubanze tuje kuri Gerard kuko amajwi abandanya kungaruka ko kandi namwe ndumva abari ko radutega amatwi muyumva kadutangurire kuri Gerard uranyumva?
Ikomeye ndabumva.
Uraho neza Gerard, umwaka mwiza, uduhamagaye urihe?
Merci beaucoup. Naje nawe ikintu umwaka mwiza. Murumonge. Hafi mu bumanuko bw'Burundi.
Ego. None ukibazo canke cyumviro kubijanye n'ibiganiro twoshikeza no kwiradije ijwi ry'America ku buzima bw'abigeme canke n'ikiye cyumviro ufise ku bigeme muri rusange?
Aho murakoze, ntangwe kwa mutano wo mutumire Linda, ndamwibwa mu biganiro yarashikiriza kirekeye abaje netback class n'ibindi. Apo twari twavuze ni yagiye ku buryo igishije cyo manini kwagerereza kugiwumva umva rero manishimwe kumva kumwumva hasi ekome mu mbari karafitizo izavuze kuburyo izo bigana mu mashyikira muri uno mwaka nibiganiro byo kwibanda ku bintu by'intoteye byo guteza imbere urwaruka turakeye ubunga mu biyaga bibiri burundi u rwanda mukigisha urwaruka ukuntu rwashobora kwitunga mu buzima bwa minsi yose. Urabona ko ubushomeri bubanga ibyo biganiro nonsa mu bishyikiriza cyane kuko uriko arabushyikiriza ibyo umugeni hariho hose yokwitangura avuga ati egome tumva ukuntu abandi bakeye imigambi mukajya nka bihugu byateye imbere kereke nk'ibi byo muri Afurika no nko mu za Nigeria no muri ibi biteye Sud-Afrique cyangwa a Kenya akuna abajenerali biyungunganije nakine mukabishikiza kugira ngo bishikize abajenerali mu Burundi.
Ariko je ndakubajije akabazo gato, ivyo biganiro turabishikiriza hano ku iradijwe rya Amerika ariko abigeme ntibahamagara ngo bashikirize ivyumviro vyawo, ivyo onye ubona ari kuki kuri ivyo biganiro?
Urabona yewe urabona ko abaje aba unuti yabakobwa uri kwaraba ikome nabo nyene igituma cyo imbono tari bwa mbere ni kubura ibintu by'inganyo. Urabona nko kugira ngo no uri umukobwa wavukiye mu muryango mwiza ufise abakozi bagira byose ntiwakonekane kaboneka kubera iki? Kubera usanga hatundi dukorwa tumwe tumwe uri kurakora kugira nte ndera rero umwanya byema nta mwanya bafite uri kuraba no kuri nta mwanya bafite ubwo ndaraba ndafite bashaje mu ngabo
mwebwe rero abasore rero mu bamwica atacha muri ko murakora.
Oya yes, uwo bona ntuze ntashaka wishiramo ngo asanga aho ubugira zero cyumvira birabakora premise nakubitira. Ubuye z'ubutinya ukira umukobwa afate azi kumarezo avuga ko no butinya ngaho meze kumenya bira mugora gose nyaramwe bose agirane. Ni kuvuga muri yami mu mico yabo bema yagwe kuvuga ikintu cyabo usanga bavuga ikintu n'ubutinya kigira bamwe birabamwe ngo bahongo nyine bakora naho nyine umwanya waronka mugabo uri karaba hari akantu kamarijinalite yo gutinya akuko byamye hambere hose ugasanga rero kugira sikibyiyumviro birabagora iki kiti muri kwaraba no mashuri uri kwaraba yego no mashuri atari ubari ko aragira no mashuri abantu kwabaye nk'abari mu gato batake uri kwaraba n'umukobwa atari ayishure k'ibintu abahungu umenga bema biragora na gose
birumvikana
abahungu ariho bazi imbere y'abakobwa barafite ibyiyumviro yo ico umutumira ikintu yavuze yuko ibintu by'intuzeye uri kwaraba nuse akuba bwo mu Burundi bema baracaye nyuma gose kugira sirivi y'ibyo byabo
birumvikana urakoze cyane Gerard
birumvikana arabizi gose baratinya cyane gose ikome cyane cyane baratinya cyane gose
nica kibazo cy'umuco nyene Gerard ndakumva uri kuravuga ndavyumva neza cyane kandi nkuko bivuze ubwa mbere ibigane byo guteza kubateza imbere kumbure byo bafasha ugutinyuka bakashikirize ikiciyumviro kungene bwo kwiteza imbere tuzobandanya tugerageza reka duha kanya na Aloise. Aloise uranyumva?
Ndakumva.
Uduhamagaye uri he Aloise?
Nimitaga Aloise ari Bujumbura kuri Nyerere kwa komini zone Gihosha.
Gihosha mu Gihosha ni saa murakomeye? Mu Gihosha ni saa murakomeye muri ivyo
mukurikira Imana.
Ni vyiza cyane.
Ubona ibintu byifashe neza.
Ni vyiza cyane. Shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro rero.
Ubona nayo nashaka guterera icyumviro. Bijyanye n'ibi by'abigeni cyangwa abakenyezi. Ubona basitsa akantu ko kugira ngo babakure mu bisanzwe n'uruhombo ku ruhande rwabo ariko kandi ni ku ruhombo rw'abantu batari bake kuko bitewe ni kakumenga bibitsaho by'ubuzima bwabo. Ame nibyo rero ningira ko nk'ubu bamwe bamwe bari ku maradiyo bariko barabyumva ilifo ko berevuka bagatelefona bakavuga ibibazo bagenda bahura nabyo ari abigeni cyangwa abakenyezi kugira ngo bikunde ibyumviro byabo biserike bijye hanze.
Urakoze cyane rwose Aloise kuri icyo cyumviro. Nuko
namwe murakoze kugiye y'Amerika mwese ti bona ni mwaka mushaje.
Bona ni urakoze. Reka twakire na Jean Bosco mbere ko duha akanya Linda kugira icyo bivuze ko Jean Bosco uranyumva?
Ndakumva.
Mwiriwe neza.
Ndabifurije mwaka mushasha.
Mwaka mushasha muhira.
Nibiganiro byiza.
Murakoze cyane.
Generali fise ibyiyumviro bibiri ngo gerageza kugwiza.
Majambo make tuhakanye n'abandi.
Icya mbere nuko mwoshiraho ibiganiro byereka umugore gutakaranga yuko bimutesha agaciro bigatesha n'umuryango wiwe. Urabona nk'ubu kumva ko i Burundi kubera bashizeho ngo umwana w'umukobwa ngavyaye ngashobora kuja muhira akazogaruka akabandanya amashuri y'urabona ko igitigiri cyagwiriye. Ndibaza yuko ntibibahesha agaciro ko mwobakangurira yuko iyo witesheje agaciro usanga no muri kazozo utazogira ubuzima bwiza n'umuryango wawe ubutesheje agaciro. Icya kabiri nugu nasaba nk'abantu b'abamama bakuze ko bagerageza kuza barafasha abakobwa batishoboye kuko narigeze kumva ukuntu hari abamama bishize hamwe bakaza baragwiriza tujya duhuza utwo munsi abakobwa bari mu mihango. Mwoguma mutera ku kamo hirya no hino mugahimiriza n'abapapa babishoboye bakabafasha muri icyo gikorwa siko bango nica abamama gusa kuko n'abapapa barakenewe kuziga mu buzima bw'abana babo. Narifise byinshi novuga reka duha kanya n'abandi
tuvuga
ko mwogwiza ibiganiro byo kugira umukobwa umugore akure afise imico myiza kuko ni nawe aba hafi y'abana cyane. Murakoze
cyane rwose Jean Bosco gutomora icyo kiciyumviro cyawe neza. Reka tugaruke kuri Linda urumva Gerard yavuze ibyerekeye guteza imbere ugwaruka muri rusange. Yavuze ko kumbure bashobora kwitabira ibyo biganiro avuga ariko yavuze ati udukogwa two muhira dushobora kuba aritwe tubatuma batitabira ibiganiro murantunga ubona kuri ico kibazo cha Gerard ari ivyo ariko bera bari mu rugo bari ko barateka canke bari mutundi tuntu
sinibaza karizo kubera izo bikorwa byo muhira ntiyabikora umunsi wose ntiyabikora 24 ntiyabikora kuva mu gitondo kugira ikindi gitondo nkuko nabivuze kare kigana kigitangura nanje ndi umwegeme ivyo bikorwa narabikora ako naronka umwanya wo kuja kugira ibiganiro nanje naronka umwanya wo kuja gutera intege abandi bakobwa kugira ngo baserure ico bafite mu mutima ibikorwa birahari ariko ntibikorwa amasaha 28 ku munsi asha kubikora bihejeje agacakura n'ibindi sinibaza ko ibikorwa byo muhira byobuza umuntu kuja gukora kuja gukora ibindi bintu yakagombye gukora
nko muri aya masaha ubunye mu Burundi no mu Rwanda ni saa 10:00 abakobwa bari kwakora iki
voilà yavuye ku ishuri okay reka tubishire muri logique yavuye ku ishuri izombo yaheza kubyoza za saa sita yabaririye kaheza kubyoza
ariko aramesa peut-être kumbura
okay dufata ka karamesa yaheza icyondo cyo kwambye ku ishuri teza yafunguye araruhuka gato aroza izombo ubu ni saa 10 nibaza ko impuzu yazimeshe kuva dufate isaha yose kuva saa 9 umunsi wose yazimeshe isaha yose yazimeshe ubu ni saa 10:00
abakobwa bariko baratwumviriza twizere yuko muri ko muragerageza kumva yuko twipfuza cyane yuko mwoserura ibyumviro byanyu so kugira ngo tubashire hasi canke ngo twerekane yuko hari ikintu kitagenda neza ariko ego kumbure ntikigenda neza kuko ivyumviro vyanyu birakenewe cyane ni ngombwa ko ivyumviro vyanyu biseruka ibibazo vyanyu vyumvikana abantu bakavyumva bivuye kuri mwebwe nyene Aloise nawe Linda yavuze ati nuruhombo ku buzima bwawe wewe icyo kivuga kwiki
uruhombo ku buzima bw'umukobwa ko atavuze
yavuze kuti nukuvuga ko ari kutita ubuzima bwawe ko bo babahombye bonyene
Ndeye batakarizo kubera iyo tavuze ico wiyumvira nta numwe ashaka kwiyumvira ku mwanya we wawe nta numwe ashaka kuraba ngo tavuga ati okay uriya muntu arashonje oya utegetwa kuvuga wewe ico keneye utegetwa kuvuga iki kurimwo tijewe nifuza ko bigenda kubigenda je icyumviro cyanze ni iki ko nta muntu numwe ngo azokuraba ngo asome icyumviro cyawe muri wewe utakivuze utagisebuye Aloise yavuze iyo utavuze n'uruhombo rwawe kuko uzoniganwa n'icyo kintu washaka kuvuga kumbure cyari gufasha n'abandi batari bashoboye kukivuga nk'uko navuze ushaka ufite ikintu cyo kizisi cyangwa cyo kizigihugu mukagiceceka
umwigema agiye guhamagara ndibizera ko bariko barutwumva umwigema aza guhamagara ndaza kumuha gashimo ka calendrier ya Voix d'Amérique calendrier yijwi rya America yo mu 2017 umwizgemwe wa mbere ariko aratwumviriza hamagara ijwi rya America numero ni 1-202-444-1931 umwigeme wa mbere aza guhamagara ndamurungikira iyo calendrier cyane nakandi kantu yipfuza kijwi rya America ikaramu sinzi icari cyo cyose tubandanye ku murongo twaronse Jean Bosco wewe yaduhaye ibiganiro bimwe bimwe toteramisha bitandukanye yavuze ikintu ciza cyane cerekeye ibiganiro bijanye n'umuco kugira ngo ntibate umuco bibafasha gukomeza umuco wabo ntibatakaranga ni cyumviro ciza cyane ariko mbere yuko tuja kundi munywanyi wiradijwe rya America ibiganiro sinzi ko baba barateramije ibiganiro vyerekeye ugutotezwa ugukumigwa byo barahamagara bagashikiriza ivyo bibazo bibashikira mu kibano ko ari bibazo bihambaye vyerekeye ubuzima bwabo n'imibiri yabo
ndibuka tuvuga ku vyerekeye kuraganwa iwabo n'umuntu hari umugani bavuga ngo nta mukobwa aragwa iwabo ndetse ndabaza nti none dufate umuryango wavyo abakobwa gusa duca bigenda gute bazoca babita bazoca bahamagara umuntu wo hanze abimuhe bizogenda gute ko nta mukobwa araganwa iwabo kubera iki kuzihe mpamvu si umwana nk'abandi
ngo ntaraganye iwabo kubera ko we azorongorwa agenda ahandi. Ubwo iyo araganye iwabo adusha bitware aha ku mugabo wiwe usange ari iwabo n'umugabo bungutse kabiri, bungutse z'umugabo azoraganye iwabo n'iz'umugore yaraganye iwabo. Ndavuga ndi ok, iki amaze kubaza ikibazo cya umuryango umaze ubyara abakobwa, abana b'abakobwa gusa bica bigenda gute? Nta n'umwe uzahamagara, nta n'umwe uzigeze ambwira ati urumva tuzobigenza uko. Bisigura ko ari navuga gute, sinzi ukuntu uvuga injustice. Ntibafata abana kumwe, niba warabyaye umukobwa ukabyara n'umuhungu, kwe
kumwe
azoraganwa iwabo gusa. Kandi tuba tuzi neza hari ahandi bahungu usanga baraganwa, ariko ugasanga nari responsable na gato
cyangwa abagira ibyago ntibaronga.
Ya abuda nta kintu kibizima abikoresheje, ugasanga umukobwa umwe famiye yizeye umukobwa wabo iramuha cyangwa iha bose igaburira bose, ugasanga umukobwa abikuyemo ibintu byiza birateye imbere. Kuko iyo utangiye kuvuga iyo babyara abahungu gusa ukavuga uti nta mukobwa araganye iwabo atari atamukobwa n'umwe avuka mu muryango, aho nari kubyumva ko nta mukobwa avuka mu muryango, mitanke ubyara abana b'abahungu n'abakobwa.
Kumbure nacyo nyine icyo kiganiro ndacandika nzogerageze kubaza numve ko abigeme bazohamagara muri uyu mwaka w'2017 kuri icyo kibazo. Hari amategeko wajyanye n'icyo kibazo, ariko tuwashobora no kukiraba tukaraba icyo abigeme n'abakenyezi baciyumvira ko cyane cyane. Reka tuje ku murongo twakire na Bigirimana yagarutse ku murongo, yari afite ikibazo cya telefone. Bigirimana uranyumva? Alo Bigirimana?
Yego ndakumva.
Amajwi aracangaruka ko kumbure uwanshize kuri haut-parleur. Ikure ko biko biragaruka. Alo? Okay, ubu ni sawa. Sikirize kibazo cyangwa icyumviro. Ego, ubu ndakumva.
Ikibazo cyanje. Ni icyumviro cy'uko ndabibona none, nibaza yuko ari agatima kobwa Imana yabaremanye. Ntako twobihindura kuko niyo kamere yabo, ntibizohinduka, bizokwama ari uko imyaka yose.
None
murakoze.
None ga Bigirimana uvuze ati n'agatima k'abakobwa nyine ko bameze. Ubona uwundi munywanyi biradijwe rya Amerika yavuze ngo na gahombo kuri bo, wowe ubona bahomba cyane kubera iri kora ku gatima bafise canke nta kibazo?
Reka nta gahombo karimwo kuko ugereranije n'ibikorwa nk'ukuntu umukobwa abikora muhira. Alo,
ndakumva. Ravuye ku murongo. Ariko reka tubandanye twakira abandi banywanyi. Leon uranyumva? Leonce. Yao Leonce?
Eh ndavumva.
Mwiriwe neza Leonce, duhamagaye uri?
Mwiriwe neza. Ndi Bujumbura mu Burundi.
Shikirize kibazo cyangwa icyumviro?
Je ni icyumviro nari mfise. Mu by'ukuri sinoje kure cyane ya Bigirimana kuko ari ibintu ndaba nkasanga umengo biratangaje, umengo harimo ibintu ine bisanzwe ari ndemanwa muri bo. Kuko ndibuka hari ishuri nigeze kwiga ko icyo gihe abanyeshuri b'abakobwa bamenye baca baba ubushimwe, barabaho abukarato burimo umwe amakoto, ubugereni bw'amakoto, bakabaha ibintu byo kujya donge. Ariko mbese n'abandi bose imigwi y'abakobwa bose ntibarabanga umuntu yamenye cyangwa ntiyamenye barabaha. Ariko icyo nticyatuma nticyababuza yuko baguma baheba ishuri. Ariko ntiyumvira ati none ko babankurajya nk'uko ariko bakaguma baheba, simbona ikintu cyari gukubwa kugira bagume babandanya. Niyo mpamvu nk'icyo zeno basaba nk'uwe nuko mwagerageza ibiganiro mukabigwiza, ariko n'abatelefona mukaraba ukuntu ituntu muze murabaha kugira mubankurage bashobore kuba iyo fakti yo kuba barishaye.
Yego, reka rero navuze ko ndabaha kalendari uno munsi kandi ntayo mpa abahungu cyangwa abagabo. Ndaza kuraba kwica kiza kuza kubafasha kwitaba. Ndabwiwe ku murongo mu buhinga bw'ivyuma barambiye ko turonze umwigeme wa mbere. Ndayizeye, reka tumuha akanya. Ndayizeye. Ndizeye uranyumva?
Ego.
Reka ndagukomera amashi. Uratsinze ya kalendo hii.
Ego.
Uraho. Uraho neza. Umwaka mwiza.
Watwese.
Duhamagaye uri he?
Ubanza.
Ubanza. None ikibazo cyangwa icyumviro?
Ofeta aba abigeme b'abarundi kandi turafite ingorane. Gira dutinya amakomantari by'abantu baba bavutse. Ariko ubundi kandi nuko twarezwe kumenya ngo twitanganiza cyangwa ngo tugire hejuru.
Kuri cyo nyine ntaguciriyemo, nk'uko urahamagaye, ugira ushikirize icyumviro cyawe mu bupfasoni mu bwenge bwawe, hari ikibazo kiri muri ibyo?
Ntacyo byari bitwaye kwese mugabo gusa ni karemano n'uko umuntu usanga aremwe cyangwa ukiyumvira ugasanga uriko yumvira ibiza gukurikira inyuma, nawe ubundiho nta rikosa ryari ririmo ukaca uguma wiyumvira ati none byakugenda gute, babyashyira gute, kacugumaniye kompleksi.
None nk'ibibazo cyangwa ibyumviro wipfuza muri uyu mwaka ko twoshikiriza byinshi byiza byofasha bagenzi bawe ni nk'ibi?
Ego, ni ibiganiro byo kugira tubeho twisanzuye nyine nk'ibyo mwatangura abona n'uwo umutumire wacu kandi umwigeme ni ukukuramo ubwoba abigeme cyangwa abamama kugira bisanzura kandi ibibazo ntibibuze kubigeme cyangwa abamama. Hariho abafashwe nabi mu ngo, hariho ababayeho nabi muri byinshi. Icyo nacyo nyine kiratuma abantu babitinya, bama babona ko bari inyuma barabye ubuzima baba babayemo.
Urakoze cyane rwose Ndizeye. Ndaguha icyo nakwemereye, kalendriye y'umwaka w'2017 ijambo riransize mu Kirundi, ariko kuba twumva n'igitabo kirimo amezi n'iminsi y'umwaka w'2017. Ndaza kongeramo n'akandi kantu, uraza kunezerwa. Reka tugume ku murongo, baraza kukongera bafate telefone zawe. Guma ku murongo bafate telefone zawe, naho ba tuzokurungikira utwo tuntu twiradijwe rya Amerika. Uraza kuturungikira adresse yawe kumbure no ku buryo bwa WhatsApp. Urakoze cyane Ndizeye.
Ego, namugira umunsi mwiza.
Ego. Linda, urumvise twaronse umukobwa wa mbere.
Twaronse nana mukomeye amasi nduko yayumvise.
Bivavuze benshi na Ndizeye nawe nyine yabivuze kubijanye na nuko baremwe. Uko baremwe sinimico kumbure nuko baremwe. Wowe icyo cyumviro ukivuga kwiki?
Sinibaza ko ariko baremwe. Numvisavuga ngo hari igihe aho yaja hari undi yavuze ngo aho yize ngo barankuraje abakobwa bakabaha udushimwe kugira ngo babandanye biga ngo ko ntibyabuza ko baheba ngo niyibaza ko ariko abakobwa baremye. None jewe wewe ntituri abakobwa, sinibaza ko ariko abakobwa bose baremye. Nibaza ko harimo n'ikibazo c'abazeyi kuko iyo umukobwa akuze bamubwira ati erega wowe ntacyo uzavamo, wowe uri ngaho gusa kugira ngo urongorwe hama ugende ube mu rugo ube umumama nyine wo muhira arabe igikoni n'abana. Nimba arakuze bamubwira iryo jambo ntibyoroshe kugira ngo wewe umuhuye uno munsi afite imyaka 15 akuze yakuze yumva bamubwira ko atakindi kintu yaremewe atari kutavuga atari kuzara kurera no guteka gusa. Hama wo muhuru uno munsi afite 15, 17 yamaze gukura mu mutwe aze yirirwa yumva iminsi yose ngo uyimukure mu bizoroshe. Tibaza ko n'ababyeyi bogira icyo bafashije ntubwime ubwira umwana wawe w'umukobwa uti wowe izikora ko nibiki ukuvuga ibiki wowe muto katacyo uvuga ibintu nk'ibyo onye kuko abandanyije akuruko onye je veux bien ibintu byarahindutse bagenda bankuhara abakobwa kugira ngo bige abandanye ishuri kugira ngo nawe azogire icyo avamo. Ariko yamaze yarakuze bamubwira ko bamubwira le contraire ivyo kumwere ko unye ibintu biri mugume mu mutwe ni bya bindi yakuze yumva ko umwana umuntu yumva ikintu mubwira afite imyaka 5-6 kimugumamwo kurusha ikintu uwo mubwira afite imyaka 15 kandi siyo tukaka nubaguma bamusubiramo misi yose kirya kintu kimugumamo kurusha ibindi uzamubwira kuza.
kumbure turaza kuronka abavyeyi bahamagare nabo nyene bashikirize icyumviro ikibazo kuri iki kibazo gihambaye cyane cy'ubuzima bw'umwigeme umukenyezi umukobwa abavyeyi nabo nyene barafise uruhara rukomeye uko ariko kose hari ukuntu kuko bamwe kumbure nabandi banyumanye bashobora kugishikiriza kuko iyo umukobwa agize ico avuga aba ari karashira isoni icyo baracumva kenshi mu biganiro bya canke barakibona mubo mwagendana cyane yuko iyo umukobwa avuze agize ico avuga aba ari karashira isoni ni kubereka
ego ba amen ni kwa kundi nyine navutse z'umuco umukobwa nta jambo ufite ushaka kuvuga imbere y'abahungu oh surtout imbere y'abagabo imbere y'abantu ushaka kuvuga wowe ugumira aho onye uteze amatwi ucecetse cyo uvuga cyose ni ego uvuze urashize isoni ntande rugira ugatusanga bakubwiye ntande rufise urashize isoni ni kijambo kiremereye ku mukobwa bakubwiye ko ushira isoni geswana ucugerageza kugira ngo wisubire bashe kukwita wa mukobwa w'umupasoni
kirahambaye cyane reka twakire na Cedric kibazo cyangwa icyumviro alo Cedric uranyumva
Allo.
Oui, Cédric. Uduhamagaye uri he? Cédric ndumva telefone wiri kiramugora gato reka twakire Celestin uranyumva?
Celestin yego ndabumva.
Mwiriwe neza Celestin umwaka mwiza.
Mwiriwe neza yego tusangire twese.
Mhm. Uduhamagaye uri he?
Sindi ko munyumva neza ndagwa kagrite bukebuke.
No, uragwarukira turakumva neza.
Ibaje ndi bucumbura.
Mhm. Kibazo cyangwa icyumviro?
Nariko numva ico kiganiro cyashitse ku mutima kuko nsanzwe ndi umwigisha ndigisha abakobwa n'abahungu.
Ni byiza cyane kubona baduhamagaye ngo ushikirize ikibazo cy'icyumviro.
Ego hanyuma nagomba kuvuga kuri ico cerekeye umuco niwo ahanini ubanize kuko murazi aha mu Burundi kera ntibiga abakobwa cyane ariko ubu murabona yiga nta ngorane zirimo hanyuma ku byerekeye gushikiriza ingorane zabo biracagoye mugabo bukebuke bizosira bikunda kuko biva kure ariko bigasaba bigashika nk'ubu babuze bati umuntu ashikiye umukobwa ashikiriza icyumviro cyiwe ntagira isoni ntagira indero ibyo ni ibintu bivuga abantu nyine bataramenya icyari cyo umukobwa kuko murabona n'imigenzo y'ikirundi ntibavuga yuko umukobwa yavutse bavuga ngo azokurira iyaroye nta kurira iwabo mugabo si ibyo kuko umubyeyi ni umwe iyo umubyeyi abyaye umukobwa cyangwa umuhungu yitwa umubyeyi bamwita papa bose nicyo gituma rero nifuza ko
batosubira
gufata iyo mvugo imeze ukuntu ngo umukobwa nta mwana yasiwe kuko umukobwa arashobora kugira akamaro mbere umuhungu atashobora kukugirira nicyo gituma twafata ku rugero rumwe hanura abakobwa yuko nagomba kubanura abakobwa yuko boza barakerebuka nabo nyene bagashikiriza ibyiyumviro kuko birakenewe kandi iterambere igihugu ntikizotera imbere abakobwa batarimwo kuko turazi no muri bibiliya ko bavuga ati umugabo ni umutwe w'urugo mugabo umugore nawe ni umutumba n'umutima w'urugo
nk'uko umutumire wacu yarabivuze mu kanya Celestin nk'umurezi abavyeyi uruhara rwabo urabivuze ko rurimo nago nyene hoko gwiki inyigisho turagerageza kuzitanga hari ico kugwego rwa gubwigisha mukora kugira ngo mufashe abavyeyi nabo nyene kumva ico nk'ico mushikirize cuko batoreka kuvuga amajambo aremereye ku bana babo
yego abavyeyi mu isandwe hariho ivyigwa birategekanijwe vyo kukangurira abakobwa ko nabo nyene bangana n'abahungu kuko no mu ishuri tubabaza kumwe ntitutora tutu muhungu yishuri ibi cyangwa no babwiza ukuri ko mu ishuri nsanzwe nzi nigisha abakobwa aribo bazi imbere kurusha abahungu mu manota sinumva igituma abahungu abakobwa baguma bikumira cyo gituma tuguma tubakangurira tuti ibyo byose ni mukerebuke namwe mubone yuko muri abantu nk'abandi ntacyo abahungu babarushije ababyeyi nabo ndabahanura ko bogerageza kwereka abahungu basaza babo bakobwa babo ko bangana batobatana ibikorwa canke ngo babereke kumenga barabasumba byo byose barangana imbere y'amategeko kandi si imbere y'amategeko gusa ni imana yabaremye yakoze uburyo bumwe bafite amaraso amwe cyo gituma atanu umuyo uvuga ngo arasumba ubundi
urakoze cyane gose Celeste kuvyumvira cawe cyane cyane ko uri mu rwego gubumenyi rwego gukwigisha no gufasha aba bakenyezi aba bakobwa cyane cyane aba bakobwa guseruka no kutemera ko umuco ubaniga urakoze cyane gose Celeste reka twakire
urakoze namwe umuco ntiboneka abantu
yego cyane reka twakire Cedric kibazo cyane cyumvira murantunga twakire Tony
hallo
yego Tony
hallo ndabumva
kibazo cyane cyumviro
ni kuri ibyo bintu yagize ni byiza cyane akiri mu Burundi twaramwumviza kuri Bonesha ndetse no ku yandi ma radio abakobwa rero barikumira nivyo n'abakenyezi akwiye kuraba ukuntu ibikorwa yakora yasubira akabivyura kubera ubunye abakenyezi basa n'abatagifise ruhara runini mu gihugu cacu c'u Burundi akagerageza akaraba iyo ari ku myuzure akabikora ndetse ntabigirira abarundi gusa akabigirira n'abandi
Tony uvuze ati abakenyezi niwe gifise uruhara sobanura neza kuko bararufise rukomeye kandi no mu nzego za leta n'izindi nzego barimo
nivyo barimwe mugabo
uvuga abigeme
akaba atakira atagi gifasha ntibikibaho
Linda urumvise Tony yaravuze ko bagukumbuye kandi ibiganiro byawe barabikunda cyane hari imigambi yo gusubira mu Burundi kugira ngo ibiganiro byinshi bifasha ubuzima bw'umukobwa utegekanyije kuzokora cyangwa uzobandanya ukorera mu mahanga
iwacu ni muri Afrika nta muntu yibagiye iwabo ndora simba nza subire nganirize bene wacu sinobatererana
urakoze cyane reka twakire na Jules ku murongo Jules uranyumva
ndakumva
mwiriwe neza Jules
mwiriwe
ubibona gute
jewe ufite cyumviro mfite bwa mbere numva nanse imvugo yo kuvuga ko iyo mico ko ari uburyo baremwe iyo ntabwo ari imvugo nziza muri sanswe niyo ya mvugo yo gushishikara kumvisha neza yuko baremwe muri ubwo buryo ko bategereza kuguma bari hasi ariko icyo nzi neza ko nk'uko abandi bavuze umukobwa nicyo kimwe n'umuhungu umukobwa agomba kumenya neza ko imirimo yose umuhungu akora umukobwa afite ubushobozi bwo kuyikora
Jira mu telefone yawe iguma igenda isohoka igaruka ushobora kuguma hamwe ugavuga muri telefone neza
ubu muranyumva
turakumva
nagomba kuvuga yuko umukobwa agomba kumenya yuko ibyo byose umuhungu agomba gukora n'umukobwa agomba kubikora nta tandukaniro ririho gusa icyo igomba gukorwa no guhindura mindset zabo bakamenya neza yuko nabo bashoboye
kuri wewe
cyo yacu ya Kirundi barasokuru ari ukuntu bagiye baratwica mu byumviro cyane n'amajambo ubundi nk'uko abandi bayivuze ababyeyi bagenda baravuga bagenda bakabumvisha neza neza ko abakobwa ari abo hasi ariko nimvuga ko igihe kigeze ko bagomba kwiyumvira yuko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ingahe atari mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cyangwa bibiri na cumi na kabiri bagomba kubyuka bagahagarara bagakora imirimo
none ibiganiro gajire ubona byo bafasha kugira ngo uko guseruka kubeho ko ibyo bari nk'ibi ugerageje kudufasha
jewe ku ruhande rw'iwanje hamwe n'uburyo bwo kuremesha ibiganiro ibyo aribyo byose mu buryo bwo ku radiyo cyangwa bwo guhamagara numva neza yuko ahubwo nk'abo barinda bafite izo mpano zo gushobora kuremesha ibiganiro ahubwo bakwiye kugerageza uburyo ubwo aribwo bwose bakanabasanga mbese no mu mihira yabo bakabashirikangura mu mihira yabo bakabumvisha neza yuko bagomba gukora iradiyo kumbure bamwe bakaba batazi n'uburyo bagomba kubikoresha ariko kumbure bashanze muhira mu buryo bazaba baganiriza babona n'amasuku yandi I think neza yuko bishobora kuba kubazanira ihinduka kanaka
urakoze cyane gose Jire tuzogerageza tubwire abamenyesha makuru bacu aho i Bujumbura nimo no mu Rwanda babasange mu mazu yabo urakoze cyane Linda aricyo kongera ko kuvyo Jules na Tony bavuze. Hello Linda. Linda.
Hello?
Oh, Linda.
Linda
yari bicitse gatonye. To Jules aratanze icyumviro cy'uko umuntu yo basanga aho baba bari ibyo barabona bibafasha kugira ngo baserure ibyumviro byabo kumbure ntibashaka kuba ku telefone ariko ubahaye mikro ubahaye ijambo barashaka kurishikiriza.
Ni je icyo cyumviro n'ubaka icyumviro cyiza kuko nka kujya navuze ubwa mbere abenshi usanga ni kwegere mama ni bankirumve ko ari abo arose nta mikota ahata umuntu n'umwe amubona atinya ko kuko ko byo muzanye ingorane mu muryango kuko abantu bose ntibafata ibintu kumwe arose mikro aki agacha yivuga icyumviro ashaka afite mu ijya afite mu mutima nibaza ko byo mworohera ari wenyine ari kumwe n'umuntu azi ko atabigira ababyeyi cyangwa atabigira umuryango ngo bimuzane ingorane nibaza ko ngaho yaca yisanzura akavuga ikiri mu mutima. Icyo cyumviro nibaza ko ari kiza umusanzu ahari kugira ngo avuge akubwira icyo yiyumvira iyo kikubwira iyo muri babiri atabona umuntu wundi umucisha ko ijisho aca avuga ati yagize ibyo atategerezwa kubwira.
Tugo turaja ku musozo w'iki kiganiro Linda aka icyumviro cyanyu mu muntu kumbure yo kwibaza kitabajijwe hari ingaruka mbi zoba ziri muri uko kwa abigeme bogira ico bashikirije ku maradio hari ingaruka mbi ziba zihari kubijyanye n'umuco umuco w'igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda iyo abakenyezi benshi abakobwa benshi batanguye kuvuga ku maradio ingaruka mbi zirahari umuntu yo kwibaza.
Jese nibaza ko ingaruka mbi zihari atari kwa kundi baca bavuga ya wa mukobwa asigaye inshira soni wa mukobwa emwe yara ibintu nk'ibyo onye kandi ugacanga benshi bankwa kuvuga ako hari umugani uvuga ngo wanse kuvugwa yaheze mudakwanye ubigiye utabigira uzovugwa hari batakuvuze muri iyi nzira baza kuvuga mu yindi nzira so sinibaza ko kuvuga kuri radio kuvuga icyumviro cyawe cyo tuma uba ikivumwe cyangwa igitabwa mu muryango cyangwa kubera gusa wavuze icyumviro cyawe nta n'umwe watutse nta n'umwe waburiye indero kumbure zafashije abandi.
Urakoze cyane rwose Linda Brown kuko nk'uko bivuze twara ubivuze mu bupfasoni mu bwenge bwawe naratumiye abigeme benshi abakenyezi benshi wasanga baserura ibyumviro byabo mu bupfasoni kandi mu bwenge bwinshi kandi ndakeka abantu benshi cyane abakenyezi cyane cyane n'abigeme barafashijwe mu buryo budasanzwe muri uyu mwaka ngira ngo bizobandanye uko wakoze cyane rwose Linda Brown kwitaba ubutumire bwo kino kiganiro mu mwanya muto cyane twahe tuguhamagaye mu kanya wakoze cyane rwose ndashimiye cyane rwose namwe mwese mwatelefonye mugahamagara mugashikiza ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo ndashimiye cyane Fatuma Kalalari Masiya mfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro byose tugenda turabashikiriza ikiganiro cyari muri isanga tubibutse ko mushaka guhamagara mushaka kwandika kuri Facebook yacu na Twitter yacu ibibazo n'ivyumviro vyanyu mukadufasha gukomeza ibiganiro byo ku munsi wa gatanu byerekeye ubuzima bw'umwigeme n'umukenyezi. Adresse zacu kuri Twitter na Facebook ni VOA Radio yacu kuri Twitter kuri Facebook. Mwari muri kumwe rero naho yanitangisha kandi abashimiye cyane gose mwe mwese mwaduteza amatwi nongera kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2017.